ndundi culture amakuru mu kirundi
Gechi saa 12 n'iminota 15 muri soza radio indundi kuritire n'umwanya wa makuru mu kinda makuru yo kuri uno mugoro wo kwa gatatu itariki ya 19 kwezi kwa 2025 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira Hari kiziga cy'umuntu w'umugabo ku mutumba mwendo ni komine n'intara ya Kayanza ratoye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu kiri munsi y'inkombe y'ibarabara abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bibaza ko yoba yishwe agomba kuwambuga udufaranga yari yahembwe mu gipolisi no mu ntwaro bamenyesha ko amatohoza yatanguye bagahamagarira abo barongwe kubandanya bahagararira umutekano hari isanganya ry'umuriro ryadutse mu ijoro ryo kuri uwu wa kabiri shiri uwa gatatu mu kibanza cy'idandarizo bita Galerie Diko hagati mu gisagara Bujumbura abahuye n'ivyo vyago bagasaba leta kubashumbusha hacaye kuronswa ingurani mu mabanke kugira ngo basubire ku mirimo impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 235 nizo zimaze kwakigwa mu Burundi kuva mu ntango za kuno kwezi ivyo bikabejeje gushikirizwa n'umushikiranganyi mudajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ku mugoro kuri uyu wa gatatu mu nama n'abayifasha n'u Burundi hamwe n'ishi hamwe yitaho impunzi ku isi HCR bamwe mu bashinga amateka b'abarundi bavuga ko bafise amakenga kwishitswa by'umugambi wo kwishuza amashiramwe gutuma nako yagiye araheranira makori yabwirizwa kugurihira ivyuma bitwara amajwi bishinzwe mu makomine awatu n'abanyagihugu bibaza nimba leta zoronswa inyungu kubate bakuriha canke zoguma ari uruhombo mu makomine ivyo bakaba babishikirije umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu gihe arumutumire kuri wa kabiri na mashinga mateka makuru saya gusa bafite nayandi na makuru agare mu bw'ivyuma na Kofi Olivier Rwene ntwari cyo done niyenzwe n'injinga ndayabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwarameje kuvyumva mu ngingo nkuru kwari kiziga cy'umuntu w'umugabo ku mutumba mwendo komine n'intara ya Kayanza yatowe mu gatondo ko kuri uwa gatatu ikiziga kiri munsi y'inkombe y'ibarabara abanyagi yuko kuri uwo mutumba bibaza ko yoba yishwe n'abagomba kumwambura udufaranga yoba yari yahembwe n'uwo yahora akorera abajejwe intwaro muri iyo komine bahamagarira abo barongoye kubandanya bahagararira umutekano mu gipolisi bamenyesha ko batanguye amatohoza ku rupfu rw'uwo muntu bamukanza twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
nkuko inkuru ziva ku mutumba mwendo wa komine Kayanza zibimenyesha ngo ikiziga cy'uwo muntu cyatoye mu nkombe zibarabara mu maso no ku mutwe hari ibikomere bakibaza ko yoba yishwe akubise ikintu izo nkuru nyene zibandanza zimenyesha ko nyakwigendera George Nshimirimana yarasanzwe akora ubuzi bumwe bita bwo kwisumamwo mu kwahirira ibitungwa kwikorera imizigo kurima n'ibindi abamubonye ubwa nyuma ku mugoro wa kuri wa kabiri bakamenyesha ko yagorobeje yivuna akanyota ku bunywero bumwe bwo muri ako karere nyene bakavuga ko batangaje no kumusanga ari kiziga mu gatondo kuri wa gatatu abo nyene bakamenyesha ko yari umuntu w'intungane bakibaza ari koko abamwishe boba bashaka kumwiba udufaranga bivugwa ko yoba yari yahembwe n'umwe mu basanzwe akorera kuri ivyo abajeje intwaro muri komine Kayanza bagahamagarira abo barongoye kubandanya bakomeza yanyabune mu guhagararira amahoro n'umutekano aho baherereye mu gipolisi naho bakavuga ko amatohoza ari karakorwa kugira ngo abishe umuntu bashobore kumenyekana mu Kayanza Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana urakenuye muri ivyo nyene vy'umutekano hari isanganya ry'umuriro ryadutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ishira kuri uwa gatatu mu kibanza cy'idandarizo bita Galerie Diko hagati mu gisagara cha Bujumbura cyahitanye ibidandazwa bitari bwamenyekane igitigiri kuri uyu wa gatatu ico bagenzi bacu bahashitse babonye nuko ibidandazwa bitandukanye vyahiye biratokombera bene vyo bakaba ari mu kangaratete basaba leta kubashumbusha cyaje kubarunsa ingurane mu mabanki kugira ngo basubire ku mirimo
Aho twasanze muri ico kibanza kiri mu manuko bwaho dusiko nkuru ya Bujumbura yayemwe ibidanazo bitandukanye biratokombera bare bajumurariwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nta numwe yemeza neza inkomoko yawo cyo bamwe basigura nuko bamenyeshejwe ko uwo muriro wadutse hafi gete saa 8 z'ubuca imbere y'uko ibiduga by'igipolisi bishika kuwuzimya aho twahasanze rero bamwe bariko baragerageza kwegeranya ibyononekaye abo badandaza ubu bataka leta n'abandi babishoboye kubagarukira ko kugira basubire ku mirimo
ababibonye neza bavuze yuko umuriro watanguriye aha kumurinde ko ahantu badandariza ibintu nyine bya casino ha muraranda gata rero urashikira nibindi bibanza byose dusanga nyina rakabakamaze kuba nta nikintu twavuga yuko cyo bacyavuyemo
nta kintu nakimwe twasanze aho twasanze ibintu byose byahiye biratokombe dusaba nka leta canke amashira hamwe yandi ko yo dufata mu mugongo mu kudufasha akagurane akagurane katari ku nyungu ivuna canke agafashanyo kugira ngo natwe tumwe twiyungunganya tubaho
bamwe mu badandaza bari bamaze guhura n'amasanganya nkayo mu gisagara ca Bujumbura barasaba gufashwa kugira nabo bagiye mu mashira hamwe y'ubwishingizi
cewe bivanye n'umutahe no bankoresha niyo asiranse ingene yo birihwa nanje no bikora kugira ngo nikingire kuko iyo bibaye bivuna umwene go kumutoya
abadandaza ariko bashimye ko batabawe n'igipolisi gikinga impanuka cavuye kinahagarika urujya n'uruza hafi y'ico kibanza mu gihe ariko ishiramwe Olecom gishije kugwanya ibiturire n'isagwa ry'amacungo ya leta yaruka gusaba kwibanza bikorerwamo ubudandaje inyuma y'umuriro wahitanye isoko nkuru ya Bujumbura cyo tunganywa gushasha uyu ni Gabriel Rushira Rirongoye
usanga abantu ku isoko nkuru ya Bujumbura hiye bace bigirira amagareta atabanje kuraba ibyo bitare norme de protection haba bari ndani haba bintu biri ndani ibyo bintu ni danger kuko n'ubwo bijya binaho biba byitwa ko ari by'umuntu gite ciwe bijya n'ibintu by'igihugu
imyaka 3 yari irangiye ico kibanda cyahitwa kwa diko mu gisagara ca Bujumbura giye n'isanganya nk'iryo cyari kiguriyemo abimuwe n'umuriro kandi wahitanye isoko nkuru ya Bujumbura kwa 270 muri 2013
impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 35 nizo zimaze kwakigwa mu Burundi kuva mu ntango za kuno kwezi ivyo bikaba bijeje gushikirizwa n'umushikiranganje w'intara ya gati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ku mugoroba wa kuri wa gatatu mu nama n'abafashanya n'u Burundi mu iterambere hamwe n'ishiramwe gita impunzi ku isi HCR Martin Iteretse yabasabye gufasha u Burundi mu kwakira neza izo mpunzi akabamesheje kandi ku impunzi shasha zigiye kwimurigwa buke mu nkambi y'impunzi ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana kugira ngo bakingigwe kwikira umushikiranganje Martin Iteretse
kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa Ruhuma mu mwaka wa 2025 hamaze guharugwa abantu bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 35 kuko bose tureza kubaharura bamaze kujabuka uruzi Rusizi binjira mu gihugu cyacu Burundi bagana cyane cyane intara ya Cibitoke hamwe n'abarenga 5000 baciye urubibe rwa Gatumba aho abenshi muri bo arabasaba ubuhungiro hamwe n'ubufasha mpuzamakungu uyu murindi w'abahunga watanguye kugwira cyane cyane kuva kuwa 14 Ruhuma umwaka w'2000 2025 hisunzwe ibwirizwa nimero 1 agakwego 2025 yo kwa gatanu munyonyo umwaka w'2021 rigenga abasohoka n'abinjira mu gihugu cy'Urundi hamwe n'ibihe by'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi gihabira intwaro rusange ya Congo eka n'umurindi munini udasanzwe kandi wihuta w'abariko basaba ubuhungiro mu Burundi leta y'u Burundi iremera amategeko agenga impunzi cyo bita mu Gifaransa statut de refugié prima facie hamwe n'abasaba ubuhungiro b'abakongomani bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi kuva mu ntango z'umwaka
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacera abandanya mwe mu badaraza bakora ku isoko bita mu Bujumbura City Market mu gisagara cha Bujumbura bari doga ko batagishobora kujabuka kurangura mu gihugu cha Republika ya Intwaro Rusangi ya Congo kubera intambara iri mu buseruko bw'ico gihugu kuri uyu wa gatatu imiduga yunguruza abahora baja muri Congo ntiyariko irakora kubera atabantu bajabuka nkuko abadereva bayo babivuga kubera ivyo nk'ibitenge byahora biva muri ico gihugu byatanguye kuzimba yotamira tuzi
ku isoko Bujumbura City Market bita kwa Sioni ibitenge biva muri Republika hari intwaro rusangi ya Congo byarazimbye kubera intambara yo mu buseruko bwa Congo ituma abadandaza batajayo batovuga nk'icitwa marewa cyahora kigugwa amafaranga 150,000 ubu kigeze ku 200,000
aho ya mbere yakaba ni ya kabiri
ya mbere nangana
200,000
ya kabiri
ijana
ni wagena kana mpaka yugayo cyaho
mugatondo ko kuri wa gatatu nta modoka nimwe harimo na za agence zijayo zariko zirakora navuganye n'abadereva bazo bambyira ko ubatawegera urubibe uburundi buhana na Congo kugira ngo baronke ibitenge bacuruza bamwe mu badandaza bavuga ko basigaye batuma ibije bakabitegerera ku rubibe kugira ngo babirihire ibyo bita de douanema mu rurimi rw'igifaransa ariko aha bakagira amakenga ko intambara yo mu buseruko bwa Congo idahagaze bashobora no kubura ibitenge bacuruza
Jota iratuzi na urakenuye bamwe mu bashinga amateka b'abarundi bavuga ko bafise amakenga kwishitswa ry'umugambi wo kwishuza amashiramwe yo gutuma tumanako yagiye araheranira makori yabwirizwa kurihira ivyuma bitwara amajwi bishinze mu makomine abashinga amateka kuri uyu wa kabiri berekanye amashirahamwe atagikora ayandagikora ariko atariko ariha kugihe ayo mafaranga y'ivyo vyuma bibaza nimba leta izoronswa inyungu kubatevye kuriha canke bizoguma ruruhombo mu makomine Komine umushikanganje w'intwaro y'agati mu gihugu yari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri yavuze ko ibiganiro bibandanya kugira ngo ayo madeni arihwe no risindu w'Imana
abagize ico bashikiriza ku madeni bene ayo mashira hamwe bagihaniye amakomine berekanya amakenga ko ayo mashira hamwe yo gutuma tumano kadasiba kugagwa canke guheba iminara afitiye mu makomine biyavuye ko abo bibaza ingene leta ishobora kugumana icizere cinge na yajaraheranwa azoshika ku makoni y'amakomine uyu numushinga amateka Jean Claude Hasabintwari
ama kori atamuko ma antenna ashinze mu makomine atandukanye mu minsi yahera mwari mwavuze yuko amafaranga ari ku makonti y'ubushikiranganje nagomba kubaza yuko ubu muwa mwari yashize ku makonti y'amakomine
mugenzi we Terence Manirambona we yibaza ko ibyo kwishuza byoshoboka no mu mashira hamwe atagikora
ari ama antenna twumvise yo batagikora abakoresha afisel mbega yoyo bazotanga birarane bizogenda gute
kubera ayo mafaranga yitwa madeni umushikiranganje Martino niteretse yari umutumire mu namashinga amateka kuri wa kabiri ntajyumunwa avuga ko haba yagikora haba ayahagaritse abwirizwa kuriha amakora herani ya makomine
na madeni bari bafite ya makomine ikora idakora ite ntihagaza ahantu itegezwa kuriha ku mwaka ku mwaka urero siko turavuga n'abasanteri bamwe bavuga ati baduhaye abandi bundi baba ngo tuzovugana n'abatwara ubuyobozi turabikungene ngo biheza ya madeni bafise ntabandanye aduma
mu masezerano leta y'u Burundi ivuga ko ifitaniye nayo mashira hamwe yo gutuma tumanako munara umwe wose wabwiye izwa kuri hikori ringana no miliyoni umwe w'amafaranga y'amarundi buri mwaka ariko naho ariko aragwiza iminara mu makomine mu myaka ya none ubushobozi bwayo ntibushimwa na leta uko aho iyo minani ishobora gushikana amajwi neza mu gihugu leta ikaharura ku bice 20% bene yo bivugwa ko bari mu kiringo c'amezi atatu bahawe na leta kugira bagire ico bahinduye bidashobotse bakurenganzira bwo gukorera aho badashikana ubushobozi
nori sindu w'Imana ndakumesha kandi ko uwo mushikiranganje jeje intara y'agati mu gihugu yanagaruka se kwiteba gikarata karanga munaheze igihe gemegwa na leta ariko gushika ubu itaraboneka Martin iteretse n'ubu ntasango ryaho izo karata zizobonekera kuko kubwiwe ibi bibwirizwa kujana nihinduka y'igitabo kigenga ingo n'imijyango kwirikira umushikiranganje Martin iteretse
twasanze tubishunguru yuko yashaka kutugora ngeze mu mayirabi sinovuga ko rero hanze isango mugabo nk'iko de personnes de la famille niyo rwamere no vuga kujanye n'ibi bya identification nene na ijanye muri proposition kugira irengane usanga twotegeza kugira atelier national kugira tubanze kugane n'abapartenaire bose les confessions religieuses n'abanyamigambwe abavuga ati none umugabo yagize mariage ntatacye muri ta civile kabana n'umukenyezi amaze imyaka 10 babana cyangwa 15 akamuhemukira kubera bataraganye agaca yitorera inkumi ngaho ntumva ko uwo mukenyezi abarengana ibyo byose ni ibibazo hari n'abandi baguma bibaza ati mbega niko kwintroduza ikijyanye na ADN babaye ingwane mu muryango kaba kwihakana umwana ngahabwa ati tuzanye ADN turashobora gusanga n'ingo twazisambu abandi ati ubwo tiyo niyo za gutora umuti agati reka yo turabe kumwe ne twohuriza hagati ibyo byose ni ibibazo byabaye bivanye na evolution de la societe na community hariho n'ibyo bibazo by'abandi bana usanga ababyeyi babo babihakanye dufite amaproje de roi menshi iyo nibaza ko ariyo izocikurikira mugabo by'ukuri yatuteye umutima uhagaze kubona ikarte biometrike itaraboneka kuko turarabye eta civile y'uno munsi hariho benshi itari kwirorohereza na cyane cyane abantu bari honete hariho ababahemukira benshi bitwaje ikarte akamu bato ifarsifiable kandi biragoye kungene madone yayo uwo yabika neza sketwe mu bihugu bike wanashaka twikoresha carte d'identité en carte
Martin Iteretse akaba ari umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ni nawe turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 31 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi Kofi Olivier w'intwari yamfashije mu ngabwa ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza mwese na gahwane